twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. President Burundi Evariste Ndayishimiye yongereye imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Abongeye agashahara barashima abatongewe nabo bagasaba kugirirwa nk'abandi.
Yego leta rusaba yuko n'abandi bakoze yobongera
ibiciro byabaye ndase kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubaho so barundi abantu bose bakoze ba leta boshikirwa.
Aba ni bamwe mu bakozi bo mu Burundi basaba kongerwa agashahara mu Burundi no mu Rwanda uno munsi n'uwabakozi n'akazi. Turabigaruka ko handi hato muyagezeho ijya nino ku isi naho muri Sudan impande zirwana zatanza kandi gahengwe kamasaha 72 naho muri Ethiopia abarenga 40 bagirizwa kwica umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi batawe muri yompi. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi twafitiye tutarinze turababwira ni mukanyi sase musangwe kazi. Nongere ndabahe ikaze na mwiriwe n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi kuri mwebwe mwese mufise aho mwisumamwo. Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika aho impande ziriko zirarwana muri Sudani zagondojwe ziremera kamo zatewe n'amakungu ko kongereza gahengwe ko guhagarika intambara ayandi masaha 72 ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Impande ziriko zirarwana muri Sudani zagondojwe ziremera akamo zatewe n'amakungu kongereza agahengwe no guhagarika intambara ayandi masaha 72 ko kumvikana guhagarika intambara kwari ko hasanzwe ariko nticyabujije ko abariko baragwana batavyubahiriza. Aka kandi gahengwe gategekanijwe kugira hatanga umuhora abantu bacamwo kandi n'abasivile bashobore guhabwa imfashanyo ariko intambara zarabandanije uruhande rumwe rwagiriza urundi kuba rutavyubahiriza. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa PAM Cindy McCain yavuze kuri uyu wa mbere ko ico gisata ca ONU gikubiyeho ingingo yo guhagarika ibikorwa cari cafashe igihe abakozi batatu ba PAM bicwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane. Yavuze ko amareta ya Gedaref, Gezira, Kasara na White Nile ariyo byitezwe ko agiye gutangirwa mu ifashanyo ku banyagihugu bazikeneye. Abantu barenga miliyoni 15 bari basanzwe mu bihe by'inzara muri Sudani mbere yuko intambara itangura. Yavuze kandi ko yiteze ko ibi biharuro byiyongera mu gihe intambara zibandanya. Leta y'Ubwongereza yatangaje kuri ibi bimana ko yongereje iminsi kugira indege yayo ibandanye ikura abanyagihugu muri Sudani. Ndege ya nyuma y'Ubwongereza yavuye ku kibuga cy'indege ci Wadi Saidna ku munsi wa gatandatu. Intambara hagati y'igisirikare cya Sudani n'abiyongoye kuri leta yatanguye ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baravuye mu gihugu kubera intambara zabandanije kwiyongera. Abandi amajana n'amajana barishwe, abandi ibihumbi barakomereka kuva izo ntambara zitangura.
Fidel Niyongabo tugukengurukire kandi turagumba muri Sudani aho mu gihe ibihugu bitandukanye bisa nk'ivyahagaritse gutahukana abanyagihugu bavyo bari muri ico gihugu. ONU yagabishije kuco yita amakuba yugarije ikiremwa muntu. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi n'ivyo azije kutubwira.
Abantu amagana menshi barishwe, abandi bihumbi byinshi barakomereka mu minsi 16 y'imirwano yadutse hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces ku itariki ya 15 y'ukwezi gushize kwa kane. Ibihugu byakuye abaturage babyo muri Sudani muri iki cyumweru gishize, bamwe bakoresheje indege abandi babacisha mu nyanja no mu nzira z'ubutaka. Cyakora ibihugu byinshi byatangaje ko byahagaritse ibyo bikorwa. Ibihumbi by'abanyasudani bataye ingo zabo, bamwe bahungiye ahitwa Atbara mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Khartoum mu gihe bagerageza gushakisha uburyo bakwambuka imipaka bajya mu Misiri cyangwa muri Chad. Abantu byibura 528 barishwe, abandi hafi ibihumbi 4,600 barakomeretse nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. ONU yatangaje imibare nk'iyo y'abapfuye ariko hitekereza ko umubare nyawo ushobora kuba uri hejuru kurushaho. Nta kintu gifatika cyari cyagerwaho mu gukemura ibibazo by'ubushyamirane muri Sudani byateje amakuba ikiremwa muntu bikangiza umurwa mukuru Khartoum. impande zombi zemeranijwe ejo ku cyumweru kongera igihe cyagarikwa ry'imirwano ho amasaha 72 kandi ONU yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru ko bagomba kugirana ibiganiro byerekeye agahenge mu gihugu cya Arabia Saudite ariko ibitero by'indege n'ibisasu byumvikanye uyu munsi kuwa mbere mu gihe Khartoum n'indi mijyi yagerewe umurwa mukuru yaritwikiriwe n'ibyotsi.
Ejo ni mukankusi nawe tugukengurukire abari ko ratwumva makuru yose ajanye n'intambara muri Sudani ibandanya mushaka kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ayo makuru nayo nyene turabacishiriza kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu muze rero kujayo kuhacisha akajisho. Turacari mu mugabane wa Afrika muri Ethiopia bajeje umutekano baraye bataye muri yompi abantu 47 bagirizwa kugandagura umukuru mugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Jima Yeshitila yagandaguwe mu ndwi iheze akaba yagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ethiopia. Fidel Niyongabo abandanye ino nkuru.
Jima Yeshitila ayoboye umugambwe mu ntara ya Amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye abo bantu 47 bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanywe ibiganisho amabombe n'ibikoresho byo guhanahana amakuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijeje umutekano. Abantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta mu ntara ya Amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu. Bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba Amhara. Itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya Girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa. Girma umunywanyi w'umugwi nshingwa bikogwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia Prosper Lepari yaratotejwe n'intagondwa zawo mu bwoko bw'abamuhara ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Amakuru ya leta yo mu ntara Amhara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye Girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari kateragana igisagara cya Debre Birhan kiri hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba.
Mukanya turaja mu karere k'ibiyaga bigari ariko imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari nshimire bagenzanje Fidel Nyongabo na Ejo ni mukankusi ku makuru ageze hujya nino ku isi badutegure bakaba baheje kudushikiriza ayo muvise na yandi mushaka kongera kandi kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Tumira amategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari mu gice ca kabiri cano makuru. Mu karere kanini k'ibiyaga vya Afrika no musi bahimbaje umusi w'akazi n'abakozi umusi mukuru mwiza rero kuri mwebwe mwese bakoze muri ko murumviriza Ijwi rya Amerika baba bikorera utwabo canke abakorera amareta atandukanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yongeye imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi ni ingingo yatangaje haraheze mundwi heze mu mpera z'indwi heze. President Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye abajeje umutekano kwijukira imigambi irimo ukorora no kurima kugira ngo biziganirize. Mbindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi mu Burundi kuri uyu wa mbere kwa gatanu hibukwa munsi w'abakozi n'akazi ryari konji. Ibirori byabereye muri buri komine mu ntara zose kwa 18 nyamukuru byakorewe mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yari umushitsi w'iteka muri make yibukije ko abarundi bose batarwanije ubunebwe na bakaboko basahura bike biba byabonetse atatera mbere rishoboka mu gihugu. Imbere y'uko umunsi ushika president Ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye agakuru keza n'abasirikare n'abapolisi mu mpera zindwi ariko yugurura umwaka ishure w'intwazangabo mu gipolisi mu rwindwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare n'abapolisi. Aha yari mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero wa hari kigo cy'intwazangabo mu gipolisi.
Mutangure utugambi twiterambere mu miryango wanyu mu minsi heze ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata credit kandi nivyo nabonye inyamiramabi yahembwa 5,000 ndamubaza nti wewe vyagenze gute ati nafashe credit kugira ngo bakakaze umuhira
igihugu nacyo mukorera cyabibutse iminsi yose iyo rose inyungu vyaziyo nyungu
nico twabwira mucungere umutekano cyane abene gihugu batunye bace bashora hanyuma haboneka amakori amakori aduze ikigega ikigega naco kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahanze
nta rugero president Ndayishimiye yavuze umushahara wadubugijwe ko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare na polisi bato bato ibisongereza intwazangabo babwijwe ya Amerika ko atanu umwe umushahara utiyongereye incuri imwe mbere hari n'abasanze bongewe incuri irenga imwe gusa ijwi rya Amerika nta bimenyetso by'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejwe ko abaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ku mwidondoro wabo menyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasya ariko ku rundi ruhande abandi bakoze bumvise atabitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzimze umuntu basanzemwo
inzara nyene ibiciro byaduze urumva twebwe hoye emwe ningorane no kuri ego leta rusaba yuko n'abandi bakoze yoyo bongera
ngo ndawuhimbaza usare ko ndawuhimbariza mu bukene tumerewe nabi ibiciro byabaye ndase kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubaho so barundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu by'ibifungurwa kuba turabangamiwe abantu bose bakoze ba leta boshikirwa
bonfite nyongere umenyesha makuru mu Burundi akorera cyane ku bibazo by'inzego z'umutekano bavuga ko kuva Burundi bwitwa izina ata mukuru w'igihugu yari bwongera abasirikare n'abapolisi canke abajandarume kuri urwo rugero
abandi bategetse bagiye batwara Burundi kuva igisirikare n'ico gipolisi canke ijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetse babongera amafaranga ku rwego babongeye uko muri kino gihe dufatiye kugitigira icamafaranga n'ubushobozi bw'ivyo ashobora kugura n'amafaranga yabahaye mu gihe bari bakenye cyane mu gihe barangwa n'imyidogo aje kwiha ijambo imbere y'abapolisi imbere y'abasirikare vyerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda n'umukenyura koze kugira ngo ntihagire umuntu numwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro cyangwa ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza hama kandi n'umukenyuro haba muri politike no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu
kubwiba byatahuritse hagereranijwe n'akazi bakora
n'abantu bakora akazi katoroshe n'abantu bakora akazi amasaha 28 kuri 28 n'abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend bakora imirimo igihe cyose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro bakora mu gihe kitoroshe bakorera ahantu hatoroshe ibiro vyabo ushobora kubisanga biri mu kibira ushobora kubisanga biri mu kabande ushobora kubisanga biri mu isoko
kuri uyu wa mungu president Ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi yemeje ku gihugu aramutwa gikenye asaba umwe wese kwikubita gashi kugira gitere imbere
igihugu gikura mu by'ubutunzi yabene igihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbo ivyo si ivyo turinda kwigishwa tuko turabona ko uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana gukora
iyi mvugo itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamaranye iminsi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mu cankuzo mu buseruko
murumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushihagwa aronka amadolari ngo amajyanane na 45 ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atarose amadolari ngo amajyanane na 45 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye i Bujumbura w'icyenda juru ayo madolari akoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo daimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombwira uti toka shetani
umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushize mu Burundi mu gihe hari abakozi bagera ku 432 ba leta batabukuye mu cibo imishahara yabo bushikanganje bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwa ipopularanirije kuri konti imwe naho icyo gihugu kivurwamwo ubukene buvuza uruha uyu munsi abakozi baba ba leta n'abikorera utwabo bari bagororotse mu mishanana n'imyambaro myiza hari bururiye ha president Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bari baroye cyo kimwe no mu yandi makomine y'igihugu nk'uko amasanamu ijwi rya Amerika ryabonye bigaragaza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje wirikaneza turagukengurukiye muri rusangi rero uno munsi w'abakozi ugeze mu gihe intambara iri muri Ukraine yagize ingaruka ku mugabane wa Afrika aho ibiciro vy'ijangombwa vyaduze ariko umushahara w'abakozi mu bihugu bitandukanye hamwe hamwe mu Rwanda no mu Burundi uguma aho wari bitandukanye ubiguma umushahara uguma aho wari mugenzi wa Venus Nshimiyimana yavuganye na François Murangira yahoza twarishira hamwe mpuzamakungu gitaho akazi kuganira iki kibazo kugira agiyande muri Cameroon yatagasigura umukozi ni iki
ntabwo cyoroshyeje umukozi n'umwese afite imirimo akora ashobora ari umukozi ukorera abandi ashobora ari umukozi wikorera ku giti cye umwese ufite icyakora gusa hari ingingo nyine wa mugandi ita utavuga ko ari ibintu byiza kirwanda vuga ngo imirimo yose ni myiza kereka gukora umurozi niwe ukora uko muri utari mwiza umukozi rero ni umuntu wese ufite icyo gukora gishobora kumutunga gishobora gutunga umuryango we yaba akorera abandi cyangwa se yikorera ku giti cye mu rwego yaba ari mu rwo arirwo rwose urumva ni rusange mbese ni umuntu ufite icyo akora gishobora kubeshaho kikabeshaho n'abandi.
Uyu munsi w'abakozi bakunda no kuwitirira umunsi w'uburenganzira bw'abakozi, habura iki kugira ngo uburenganzira bw'umukozi bwubahirizwe niba ari we nkingi y'amajyambere?
Ngira ngo abantu bose barabizi neza ko uyu munsi w'abakozi nabo washyizweho kubera ko abantu abakoreraga abakozi bakoze ikinyejana cya 19 niho byatangiye abakozi barwanya uburenganzira bwabo kugira ngo nyine babashe kubona umushahara uhagije bakora amasaha atari menshi cyane kuko icyo gihe bakoraga amasaha arenze 14-16 none icyo kuruka ndetse hakorwaga n'imirimo myinshi y'abana nubwo ibikiriko byose abana barakoreshwaga mu nganda zicyaduka kuko abakozi bageze aho bikabarakaza bakajya handa bakigaragambya ndetse bakamenagura ibikoresho byabo kugira ngo bagire uburenganzira. Ibyo byabereye Chicago imyaka umuntu yayireba kugira ngo umunsi abantu babe uburenganzira bw'umukozi yubahirizwe. Ibyo rero biracyariho n'ubu ngubu ntabwo byahindutse, byarahindutse yego ibice byinshi cyane by'isi, ariko hari ahandi hantu usanga imikorere by'abantu bakoramo ari ubucakara henshi na henshi kandi biragaragara binyamakuru bya Voice of America n'ahandi hose ko hari ahantu hagiye ibintu by'ubucakara bw'abakozi, abantu bakora mu mirimo idasobanutse, abantu bakoreshwa birahaki ntabwo ni intambara ya buri gihe. Uyu munsi w'abakozi rero abantu bashobora kuba barawugize nk'umunsi wo kwishima ubwizima, ariko iyo ntabwo mbona ukuntu abantu bishima bakwishima wenda nka 90 cyangwa 40% y'abantu badafite imirimo ihabaha umushahara mbese uhagije utuma batunga umuryango wabo, utuma bashobora kwivuza, utuma babona aho barara, utuma bashobora kohereza abana mu mashuri, utuma mbese bagira ibyangombwa by'ibanze bihagije.
Mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa ubukene mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania ndetse na za Uganda, abakozi barataka icyo kibazo cy'abakozi batabona amafaranga y'umushahara ahagije kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Mu kibona gute
ku bwanjye na ikibazo gihwanye gihuye n'uburyo ibihugu bitera imbere ekonomi yabyo, ubukungu bwabyo, uburyo kandi nanone byose bishyizwe ku murongo. Ni ibibazo uvuze muri ako karere k'ibiyaga bigari cyangwa mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, ariko ngira ngo ni henshi cyane muri Afurika. Dushobora kubona ikibazo ari mu Burengerazuba bwayo, aho nakoze imyaka 10 mpagaye umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ari muri Afurika hose, bityo ibibazo birahari gusa ntabwo uburemere bwabyo ari bimwe hose, ariko byose birahari muri rusange, ni birebire cyane, biremereye cyane.
François Murangira wahoze uri umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo mu karere ka Afurika yo hagati, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Ama makuru yacu y'uno munsi murumva ko ashimikiye hanini ku munsi mukuru w'akazi n'abakozi ubushobozi bw'abatandukanye mu gukoresha umushahara baronka mu kwezi ryo kwa gatatu leta y'u Burundi yaragabanije amatagisi ku biribwa bimwe bimwe biva hanze ku rugero rungana n'igice kimwe n'inusu ku ijana imfungurwa zegwa n'ino ngingo n'ibiharage vyumye umuceri ifu y'imyumbati imyumbati ubwayo ifu y'ibigori isukari n'intete z'ibigori hari haize gihe abanyagihugu bidogera duga ry'ibiciro rikabije n'uhariho arabacidogera iryo duga ry'ibiciro mu gihe mu Burundi no mu Rwanda hariko arahimbaza umunsi w'akazi n'abakozi muri rusange ibiciro vy'izankenerwa vyifashe gute mu Burundi mugenzi wacu Thomas Kamirindi nivyo agiye kuganiraho na Pierre Duwayo umuyobozi mukuru wa Abuko Abuko nishira hamwe ry'abaguzi mu gihugu cy'u Burundi tubatega amatwi
ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye ibyifungwa bya nkenerwa byaraduze cyane byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi ukaraba umuceri ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nko mu mwaka uheze muri ibi bihe hafi usanga byiyongereye ko inshuro zibiri urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu nibyo yuko muri ino myaka muri ino minsi na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe kubera ibintu biri ko biraba mu bihugu byo hanze na cyane cyane hariya mu ntambara yo muri Ukraine turabona yuko izo atari ngombwa zo mu Burundi gusa mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo bya nkenerwa nk'ibyo twadusanzwe twirimira tudakora muri Ukraine nibyo nari nababwiye cyaruduje ku rugero runini cyane ku buryo muri Abuko twatwate kamo dusaba yuko hofata ingingo tukanashima mbere muri Abuko turashima yuko leta akamo yakumvise ikagabanya ibicigice n'imiso kwijana kubidanuzwa bimwe mu byankenerwa ibyo turabishima nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngiro muri no minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza tugira amakenga mbere yuko tutabikwiriye kimye hasi uduhabusanga ako kunguko twari twifuza ko kuja ku muguzi uzuba busanga kegiye kubadandaza nico gituma ahaba abaguzi babandere leta barakwiye turakwiye kubikurikirira hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoroye leta yagize umuguzi nawe kamushikiye
hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7 none ibyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona warumaze kuvuga yuko itegeko rikijya mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo ubwo ngubwo se nk'uyu nguyu batwenga wa kuko wowe mwishyira hamwe Abuko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa ubu wamugiriye ihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro wiri gabanuka by'amatagisi
eko uwo batwenga mbona nawe nyine ariko arafasha kuko avuze ati itegeko ryaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi aho ariko arafasha n'ababwiye yuko haba abaguzi haba twebwe nka association y'abaguzi haba mbere nabo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twabwiza kuvuga tuti bibwa kujya ku muguzi ntizihabye ziguma kuri babadandaza gusa kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo aya kigoro ka leta cyangwa ugasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse babadandaza bobo ntibibwiriza ngo bigabanure aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakadafasha tukaza turatera kamu ku buryo nabo muri leta turaba neza nyazi na none ryategeko rizotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire ivyo rero nk'ibyo batwenga yanditse ivyo n'abandi bashaka kuvuga ivyo twebwe muri Abuko biranadufasha iyo turiko turasaba yuko ingingo nziza zafashwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi kuko leta ibirondera mubwo rero nk'uko twari twabivuze iyo umuntu atabikurikaniye hafi ucusanga ka kigoro ka leta ko haba kumva abadandaza gusa nabo ugasanga umuguzi nta na kimwe ahungukiye
none se Pierre we hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika warumaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro none uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye ibyo nibyo
ibyo oya Minani avuze ntitwobishingira ntahe cyane kuko mu kugira uvuga ikintu ubugifisiye ibyemezo ibyo byose twebwe muri aboko turagwa tuti kwingingo yafashwe bakaba bagabanya ibiciro dukeneye kumenya none izo je mu ngiro ryari aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza aba abantu bakomeye cyangwa babadandaza nyine twe tubaza yuko atanu yo muri hejuru y'amategeko igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukagumva yuko izozanira akarusho keze umuguzi ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kajye ku muguzi abadandaza abakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe ibyo twebwe iki kidufasha gusa ni uko iyo ngingo yoheza ikagira ingaruka nziza ku muguzi kandi turazi neza yuko yafatiwe imeze y'umuguzi abo rero mudandaza uwo ari we wese ibyo ari byose amaze kwemererwa kujya mu rudandaza abiza kudandaza yisunga amategeko
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hari nanone umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nshimirimana Cresson nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VO Radio yacu ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumarira iki mbeho hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute hakaba na bintu n'Imana Fabien nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya no kuvuga mu bibaya ati kugira ngo dushobore kuhahinga mu magambo makeya ibi ngibi nshimira Imana na bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo muri abuko murabizi
yo bavuze kuvuga abo banywanyi b'ijwi rya Amerika no kuri kudateye amazi kubera abantu bose turabihuriza ko kuko uri kuraraba nka mu kiyaya cya Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibiterwa bishobora kwera gatatu mu mwaka mugabo sinzi ingene byagenze ikiyaya cyose baracubatse amazu hazigaye ahantu hakeye ngabo nashaka kugira ngo barabyumvise nabaheje kuvuga murane yuko abajeje gurongura kino gihugu nubwo bibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo barahagaritse yuko hano mu biyaya ataba dosubira kubaka twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobandanya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanira cyangwa ikumbo igishanke ziriya ho bizogenda gute ico ni kibazo n'ibyo nyamukuru mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ibyigwa byakozwe byarerekanye yuko abantu ibyo bafungura ibyo bitwirimira usanga bibwirirwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika ku bice hafi mirongo ine ku ijana bisigura yuko hanze tuguma tuhakeneye mugabo igikenewe ni uko abajejwe gutunganya kino gihugu bakora ibishoboka nk'izo ngingo n'ibyo byo kubuza kurima hano mu biyaya hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bungabunga bakayaha byangombwa kugira ngo umwimbu utere wiyongera ibyo birakeneye hakwiye gufatwa ingingo nyinshi haba ibyo byo kubuza kubaka haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha kugira turabe yuko umwimbu wahandi mu gihugu iwacu wo kwiyongera ku buryo ibyo twakura hanze biza bikeye nibyo rero ibyo abo baje kuvuga nibyo hano kubona ko barubatse hano mu kiyaya ni uhombo runini ya ku gihugu kumbure iyo bareka aha hakaba ariko hararimwa hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isi bandanye ibungwabungwa hanyuma yongere igwize umwimbo ibyo twogera hanze byobaye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi nko kubishyimbo byumye umuceri ifu y'imyumbati imyumbati ubwayo ifu y'ibigori isukari n'intete z'ibigori turaganira na Pierre Nduwayo ni president wa Buko Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite batwenga nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook none amaze kutwohereza nimero ya telefone ati nimumpamagare batwenga.
Ndabumva
uraho neza?
Ndashima uhoraho.
Uherereye he?
Neza mperereye Bujumbura.
Uratwihanganira murumva kwico kiyago cha batwenga kidaheze niyo ngaha duce dusozerera ibiganiro byacu kuri mikro ya Lidiane nahazo bakoze.